nzamba
nzambira samirana
Niriwe nshitiramwe bakunzi ba radio inzamba gateka kawe kaze mu makuru twabateguriye kuri uyu wa 17 ruheshi umwaka w'2021 Arisa Kimana nije ngiye kuyabashikiriza ayo nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira Hari umuntu yaraye yishwe atemaguye n'abantu bataramenyekana mu ntara ya Rumonge mu ijoro rya keye ubwicanyi kandi buravugwa hafi yaho mu ntara ya Makamba mu ntango zano makuru turaza kubashikana muri zo ntara mu idonido Mubijanye n'ubutunzi uruhombo n'igwishi mu badandaza bo mu ntara ya Gitega biturutse ku itegeko ryo kubugaza amaduka yabo kugira ngo baje mu gikorane categuwe na Evariste Ndayishimiye abadandaza basaba ko ibyo bikorane byo kwitabwa n'ababishaka muraza kuvyumva Murano makuru kandi turaza kubabwira imyidogo irangwa mu baje inama w'amakomine mu gisagara cya Bujumbura biturutse ku mafaranga y'akavuna musase bahora baronswa bakaswe uburongozi bw'igisagara basigura ko bari kubakurikiza amategeko ajanye n'aho gahembo mu gihugu cyose kaze mwese mwidonido
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio inzamba agateka kawe Ni kuri wezi tatu, akaburungu, inzamba, akaburungu, org.
Duhere ano makuru mujanye n'umutekano aho umuntu umwe yaraye yishwe atemaguye muri komine Buyengero intara ya Rumonge. Amakuru aba muri zone Muzenga aho yiciwe avuga ko yategere watashe mu ijoro ryo kuri wa gatatu rishira wa kane mu ntwara bakamenyesha ko amatohoza agikogwa idonido na Jacob Sibomana.
Anaklendi kumwe nayo yishwe mu ijoro ryo kuri wa gatatu rishira wa kane. Amakuru ava ku mutumba Gitsinda zone Muzenga yo muri komini Buyengero mu ntara ya Rumonge avuga ko nyakwigendera yategerewe n'abantu atashe. Bamutemaguje ibipanga maze acikanira aho nyine. Ayo makuru nyine avuga ko abamwishe bataramenyekana. Ariko aba banyu bakaba bikeka ko uwo yaraye yishwe yoba azize amatati y'amatongo. Mu ntwaro muri komini Buyengero baremeza amakuru y'igandagurwa ry'uwo mugabo w'imyaka 58. Makuru ava mu gipolisi muri iyo komine ya Buyengero avuga abantu batandatu harimo bavukana n'umuhisi bamaze guhagarikwa ku mvuzo z'amatohoza bose bahagaritswe bakaba bafungiye mu gasho k'igipolisi ka komine Buyengero
ibiziga bibiri byaratowe mu makomine ya Nyanzarake na Makamba ku munsi wa kabiri n'uwa gatatu muri Nondwi abo bose babiri bivugwa ko babariyahuye nk'uko byemezwa n'igipolisi hamwe n'abajejwe intwaro muri iyo ntara inkuru ya Josine Kaze
Uwa mbere yatowe ku mutumba Mahembe zone Gitaba komine Makamba ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri igihe cy'isaha hafi 12 z'umugoroba ndi kumwe nayo Angelique akaba yatowe n'abagiye kuvoma ikiziga ciwe kikaba cari munsi y'igiti cy'amavoka gifite umugozi mwizosi nkuko amakuru dukura kuri uwo mutumba bivuga ndi kumwe nayo Angelique w'imyaka 19 ngo yari yabuzwe irengero kuva ku munsi w'Imana igihe cy'isaha hafi 2 z'ijoro aho yavuye muhira ahamagawe na Oleg nzosaba umukiza asanzwe ngo bariko bategurana ubugeni uwo musore basanzwe babana kuri uwo mutumba akaba ari nawe yikekwa kwicaha ngo yaciye ahunga ariko asiga yanditse urwandiko avuga ko nawe nyene ataguma muri ubwo buzima bagakeka ko nawe yagiye kwiyahura ikindi kiziga chatowe ku mugoroba wejo wo ku munsi wa gatatu ku mutumba kiderege wa zone kazira bageni muri komine Nyanzarake Samuel Bigirimana w'imyaka 33 akaba yatowe ikiziga kimanitse ku giti umugozi uri mu izosi uwo mugabo yarasanzwe aba ku mutumba Mugerama nkuko amakuru dukura ngaho ku mutumba kiderege abivuga akaba asize abana babiri imvu zatumye yiyahura zikaba zitaramenyekana nkuko abajejwe intwaro babivuga ibiziga vyabo bose bikaba vyaciye bijanwa mu buruhukiro bw'ibitaro vya Makamba na Nyanzarake igipolisi na congo kikaba catanguye amatohoza
Abantu biri barahagaritswe haraheze iminsi itandatu muri komine Matana intara ya Bururi abo bahagaritswe bakaba bagirizwa kuba bari bafize amagrenade mu masakoshe yabo nk'uko amakuru dukura muri iyo komine avyemeza abo bahagaritswe bakaba gushika ubu atawuza aho bari imiryango yabo ikabitewe impungenge n'umutekano wabo idonido na Trifine kane wabo
Nkuko amakuru dukura aho muri iyo komine avyemeza umwe muri abo bafashwe yitwa Juvenal Ndereyimana yoba yahoze ari mu gisirikare cya kera XFAD aturuka ku musozi Musenyi zone Muheka komine Songa y'intara ya Bururi. Imbere yuko afatwa yoba yahamagawe ku telefone na mugenzi we yarari Matana hari ku igenekezo rya 10 kuno kwezi gushika n'ubu umuryango wiwe nta urasubira kumukubita ijisho. Bamwe mu bari ko barivura kanyota hafi yaho abo bantu bafatiwe baganiriye na radio Inzamba bemeza ko uwo munsi babonye imodoka nyinshi z'igipolisi ziguma zizunguruka ibitari bimenyerewe. Ayo makuru nyene yemeza ko na bamwe mu bakozi biperereza muri iyo ntara bari bahari. Niko kubona inyuma y'iminota mike abo bantu babiri bafashwe. Nkuko ayo makuru abandanya bivuga ngo boba bagirizwa ko bari bafise ibigwanisho mu dusaho twabo bari bahetse. Ayo makuru yemeza ko kugeza ubu abo bantu bafungiwe ahantu hataramenyekana ariko bakemeza ko batwawe n'imodoka y'igipolisi. Ifatwa ry'abo bantu rikaba ryemezwa n'igipolisi ariko mu gipolisi nyene bakavuga ko abo bantu babiri atabafungiwe muri ako gasho ka Matana. Imiryango yabo ikaba itewe umutima uhagaze n'ihagarikwa ry'ababo kuko kuva bafatwa atagakuru. Uruganda rwa radio Inzamba rukaba rutashoboye kuronka ubutwari iperereza muri iyo ntara cyo kimwe na komisari w'igipolisi ngo baduhe umuco ku bijanye n'ihagarikwa ry'abo bantu.
Inzamba
tubandanye aya makuru mu bijanye n'ubutunzi yahimyidoga ari myinshi mu badandaza bo mu ntara ya Gitega biturutse ko bategetswe kugara amaduka yabo ku muhinga mukuru wa kane ivo kwari kugira ngo bitabe igisabisho cy'amashimwe cyatunganijwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Abadandaza bo mu ntara ya Gitega basaba ko ibyo bikorane ngo byoje mwababishaka atagahato nk'uko umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu aherutse kubishikiriza. Inkuru dushikirizwa na Ben Axel Akana.
Hiyo ruguru ni tubona abantu bugara sinzi ibyo barimo nabo imirimo yose irugawe sisoko gusa.
Aho ni neza na neza mu isoko rikuru ry'intara ya Gitega guhera saa 8 zo kuri uyu wa kane abadandaza bariko barasabwa kugara amaduka mu gihe hayategekanijwe itanguzwa ry'amasengesho y'iminsi 3 amasengesho yo gushima Imana ko umukuru w'igihugu buca kwiza umwaka hawe kurongora igihugu. Abadandaza basabwa kugara uwanse nawe agacibwa amande kandi agafatwa ko agararije kwakira umuvyeyi.
Wase gukingira ko amasaha abiri wase gukingira ko amasaha abiri uzose utanga amande yaho agararije kwakira umuvyeyi wawe. Ni umukuru w'umuvyeyi wawe. Rero ukorera mu Burundi inyuma y'umuhinga mu kuva saa 8 rukugara.
Abadandaza bakaba batakira neza ko babuzwa kubandanya bironderera ico rirenza kandi arico kiba cabazinduye kandi leta idasiba kubasaba amatagisi basaba ko bari ku mirimo bo bareka.
Umuntu nakutse n'iki cy'amatagisi n'iki kubacafura ari kwanza kugenda tukapora ama kurane kinaza kucamo abumva batifuza ko wojayo nibaza ko kuca mu gikorane hari kubiteke ko hari kuca ukiyumva n'umuntu n'ari kukumva kitukuye ngo dukore mu bidanza za tuba dusiba ntiba biri ko birasohoka ya nibu nituronka nirasiyo nituronka.
Iyo myidogo ibaye mu gihe umushikiranganje w'intwari yo hagati n'umutekano yaheruka kumenyesha ko kuja gusenga bidasaba guhungabanya umutekano w'abandi. Javendera ko buca umushikiranganje.
Nano gutari kwashije hari. Muri yano yavuga igihe mutunganya ibikorana n'imyirije. Muri kabantu baje kugira.
Mwomenya ko amasengesho ategekanijwe mu kiringo c'iminsi 3 mu ntara ya Gitega amaze kuba umugenzo mugambwe CNDD-FDD. Ico gihe cyose imirimo ibanza guhagarara. Amasengesho akaba yabereye kuri paruwase Saint François d'Assise iri mu Magarama akaba yatangujwe na Musenyeri Simone Ntamwana hakaba hari n'umukuru w'igihugu.
Ingingo zimwe zotuma ubutunzi bwisununura mu Burundi zarafashwe n'umukuru w'igihugu ariko rero ngo izo ngingo ntizikwiye ngo zari zikeneye izindi ngingo mperekeza zifasha kuzishyira mu ngiro. Uyo ni umwihwezo wa Faustin Ndikumana umuhinga mu by'ubutunzi akaba narongoye ishyirahamwe PARSEM rikangurira Abarundi guhindura inyifato. Akaba yagize uwo mwihwezo inyuma y'umwaka uheze umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye ashikiriye amabanga yatanguye kuwa 18 Ruheshi umwaka w'2020. Twumvirize Faustin Ndikumana.
Mu bijanye n'ubutunzi twavuga tuti icivugo kidashobora kuzamura ubutunzi bw'igihugu kugira umuntu wose uronke icyo ufungura n'umufuko wose uronke amafaranga carabaye ariko tukavuga tuti harakwivuga bica biherekeza bikerekana intumbero imwe n'icyo kintu ibyo bintu byoja mu ngiro na cyane cyane dufatiye mu kuvuga ati mbega uno munsi tugeze he nyimba ari umunsi uronke icyo ufungura mbega abadafungura bangana iki kimwe tamu gifaransa itadiri abakene bataronka amafaranga bangana gute none dushakubashikana he ivire n'ibyo leta cha itangura kugira duhe intumbero n'ingene umuntu bishikaka hamura gucubira bikiza rero ubwo yuko naho umwaka uheze ibibazo tubona bicinyamukuru bikihari nuko iryo ko Burundi bwame muri ko burashyirwa mu bihugu bya mbere bikenye n'ejo Burundi fimege bw'ibuca mbere gikenye waramuraka kare ugasanga ibiharuro mu by'ubutunzi Burundi buri hafi cyane uravye ibindi bihugu n'izo gituma twashaka kuba tutuye umwaka kuheze kubijanye na redevabilite ko twakwifuza yuko abashikiranganje boza ari baza baraza kuja mu kiganiro cy'amenyesha makuru bijya byo gutumira abavugizi bigahagarara kuko abashikiranganje niwe batunganya ibintu no bajera amafaranga niwe baje mu ikose de ministre no babanze bya ama ministere no babikora niwe bo bibaza ubwambere bakaza gusigurira abarundi turavye naho ubushiranganje nyene buri ko bura musa nibikora ngo twovuga yuko ubushiranganje bw'intware hagati mu gihugu n'ubw'imigenderanire ari byo byo babiko ubona ko byirana tekagerageza kuzana nk'amahinduka aho bari nivyo rero tubona mugabo musango leta yose ari kwiye kuhindura ibintu hamwe abantu babona n'undi bona yuko ingeso zari zihitiye zimwe zimwe zamugaje abarundi zaheze ziriko ziratangura guhinduka
imyidogo n'imyinshi mu baje n'ama ba makomune yo mu gisagara cha Bujumbura bavuga ko amafaranga bahora baronswa yakavuna musase bitaje ton de presence mu gifaransa ngo yagabanijwe hadakurikije amategeko basaba ko ibikorerwa mu makomune byose byo kwisunga itegeko rigenga amakomune abarongoye gisagara cha Bujumbura bavuga ko bariko bakurikiza ibisabwa n'ishiramwe ry'abatowe mu nzego zo hasi abelo bisaba ko akavuna musa sekongana kubaje inama mu gihugu cyose inkuru tubaza Valerie Muco
abaje inama b'amakomine yo mu gisagara cha Bujumbura bavuga ko baguye mu gahundwe babonye amafaranga bahora bahabwa iyo bitavye inama yaragabanijwe ku bice birenga 50% bavuga ko amafaranga bahora baronswa yakavuna musase bita jeton de presence mu gifaransa yangana amafaranga y'amarundi 50,000 none ko ubu bagiye babona bahabwa 20,000 basaba ko igabanywa ajya amafaranga ryo kurikiza amategeko cyane cyane itegeko rigenga amakomine
kare ije tondo presence ingamu sari cha Bujumbura kwa mambro ya conseil communale ya horari 50,000 wa communale iriho ikiri kirakora iremera ko shake komine yitunganye kurugero rw'ibyo ishoboye ikihari kigoye gusumba ibindi ni uko kudakurikiza amategeko na gatoya buduza bokorora yibanzirije muri rwa kominare nicyo cyari icyifuzo kibereye gihuye n'amategeko
abaje inama b'amakomine yo mu gisagara bavuga kandi ko kuva hashingwa inama mpanuzwajambo z'amakomine abaje inama b'amakomine ya ruguru batigeze banganya akavuna musase nabo mu gisagara cha Bujumbura
imyaka yose amakomine yamere ya Bujumbura muri izi zina zifite presence ntibigeze babangana n'amakomine yo mu maprovensi ya hagati mu gihugu bari muri logike tuvuga ati abo mu bisagara n'abo mu gihugu cyose bangane ariko ibi cyarizanye ikindi kibazo cy'uko rugo ruhoho rusanzwe afite ubwigenge bw'amakomine ngaho ngaho mu gisagara cya Bujumbura ubwigenge bw'amakomine ntiburapfa bubayeho barabyaza
itegeko rigenga amakomine rivuga ko aya mafaranga yakavuna musase ashingwa n'inama mpanuzwa jambo ya komine bafatiye ku kungene ikomine yose ubutunzi bwayo bwifashe amakuru ava mu begereye abarongoye igisagara akavuga ko aya mafaranga yagabanijwe hisunzwe ivyasabwe n'ishirahamwe ry'abatowe abelo mu mfunyafunyo y'igifaransa intumbero bivuga ko ishigikiwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu
Ishiramwe urikomwe rigwanya gusesagura amatungo ya leta ryatewe umutima uhagaze n'itangwa ry'amasoko ya leta dakurikijwe amategeko iryo shiramwe rikabona ko ivyo bigira ingaruka mbi na cyane cyane ku bakozi b'amashirahamwe abayahawe ayo masoko urikomwe rikabivuga rifatiye ku bakozi b'ishirahamwe ryitwa Contact Global ry'abahindi ryaronse isoko yo gukora impapuro z'inzira passport hamwe n'impapuro zo kugendesha imodokari muri kino gihe abakozi ngo bafise ibibazo ntangere inkuru tuyibaze Diane nkuru nziza
iryo shirahamwe Contact Global ryari ryaronse iryo soko ryo gukora impapuro z'inzira mu mwaka w'2010 amakuru y'ishyirahamwe Onicom ifise hamenyesha ko kuvigenekerezo rya 2018 ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka turimwo baba abayobozi cyangwa abakozi b'iryo shyirahamwe ngo nta burenganzira bwo kuja ku biro byabo biri mu bigo vya PAFE ijejuru rya nuruza bikavugwa ko ari kubera kw'iryo shyirahamwe ritubatse inyubakwa zigezweho zokoreramwo ico kigo PAFE nuko batashizeho uburyo bushasha bwo gukora impapuro z'inzira ishyirahamwe Orcom rikabona ko izo zose ari ingaruka zijanye n'uko iryo soko ritakurikije amategeko igihe ryatangwa. Gabriel Rusiri arongoye ishyirahamwe Orcom.
Nk'abakozi bakorera Contec Global muri ivyama passport ubu no munsi ntibagira uwo baganyira, ntibagira uwo bashobora kubwira ibibazo bafise kubera twaronse amakuru yuko abatwara Contec Global badashobora badafise n'uruhusha rwo kwinjira kigo cha PAF, hanyuma amamodoka aparikinze muri PAF, hama kandi n'amakonti yabo bashobora kuba yarafashwe. Murumva neza uno munsi abakozi ntibamenya uwo babaza, ntibamenya uwo bitura, nta makete ya mizandomere ngo bashobora kuba bararonse. Ivyo byose rero nibibazo.
Gabriel Rufiri aranegura ko izo zabaye mu ishyirahamwe Contec Global biba no mu yandi amashyirahamwe akora mu byo gucukura ubutare, naho nyene amasoko ngo atangwa hadakurikijwe amategeko, asaba umukuru w'igihugu gufata ingingo kugira ngo agaruke ico gisata cyo gutanga amasoko.
Twifuza yuko kuko ibishoboka byose kugira ngo ibyo bintu bigende neza, umukuru w'igihugu turamusabye akore ibishoboka byose kugira ngo ubwa mbere ubutunzi bw'igihugu bukingirwe. Twipfuza neza yuko byose byokugwa mu butungane ata muntu numwe ariko ararenganywa. Nuko hoba ikintu twita itunganye inama rukokoma y'ibijyanye n'iby'amasoko ya leta kugira ngo bitunganywe neza byigwe, hanyuma habe amahinduka akomeye cyane mu bintu bijyanye n'amasoko ya leta. Kuko murumva rero ko igisa cy'amasoko ya kigomba kwitabwaho kandi kikigwa kubera dusanga ko kitungisha kuko abantu bakeye cyane.
Ishyirahamwe Orcom ryari yamirije itangwa ry'amasoko ridakurikije amategeko mu byerekeye gucukura ubutare ku mashyirahamwe nka Rainbow Mining Burundi ikorera igakara kuva mu mwaka w'2015, Amiko ikorera ikabarore mu Kayanza kuva mu mwaka w'2023, hamwe na Buhundi Mining and Metallurgy ikorera imusongati mu Rutana kuva mu mwaka w'2013.
Mu gusozera ana makuru turabwira ibijanye n'inkino aho mugwe w'Ubutaliyano inyuma yo gutsindwa n'Ubusuwisi waciro nk'uburenganzira bwo kuja mu cy'18 gishyiri cyanyuma mu mahiganwa y'umugabane wa Buraya. Kuruno wa kane naho ububirigi butsinze nabwo busha buronka iyo tike co kimwe n'ubutsinda hagati ya Peyiba na Autriche. Umugwi nawo wa Turukiya umaze gutsindwa kabiri, ivyawo muri rino higanwa bikaba vyarangiye. Ido nido na Blaise Nijimbere.
Inyuma y'intsinzi y'ibitsindo bitatu kubusa, Ubutaliyano bwatsinze igihugu c'Ubuswisse. Uwo mugwi umenyerezwa na Roberto Mancini waciye ubu wa mbere uronse itike yo gukina igice c'8 gishiri ca nyuma mu gutsinda inkino zibiri. Ubutaliyano bumaze kwerekana ko uno mwaka bushobora kwisubiza agateka. Inyuma yaho buburiye uburenganzira bwo gukina igikombe c'isi giheruka, Abataliyano bubaje bazikenyeye mbere bakaba bageze ku nkino 10 badatsinzwe n'imwe, ivyerekana ko uwo mugwi uhagaze neza. No muri kino gikombe cha Buraya niwo maze gutsinda ibitsindo byinshi, bakaba bageze kuri 6. Manuel Cateri akaba yashikiriye Lukaku mu bakinnyi bamaze kwinjiza ibitsindo 2. Umukinnyi w'Ububiligi uno munsi ashobora kubirenza mu gihe yo kwinjiza uno munsi mu rukino ruza guhuza Ububiligi na Denmark. Muri urwo rukino Ububiligi butsinze buca buhambya Ubutaliyano mu gice c'8 gishiri cya nyuma. Rukino rundi gwitweze cyane nuruza guhuza Autriche na Peyiba. Iyo migwi yose yaratsinze mu rukino rwa mbere. Ni rukino rukomeye cyane kuko uramutse rutsinda aza kuba ashikiriye igice c'8 gishiri cya nyuma. Naho iyo migwi yonganya nta kizoba kiratakara kuko hazoba hakiri urukino rwa nyuma rushobora gutanga uburenganzira bwo kubandanya amahiganwa. Mu gihe rero hari ibihugu biriko byitwara neza, ibindi bisa nk'uko birindiriye urukino rwa nyuma kugira byitahire. Aho twovuga nka Turikiya, inyuma yo gutsindwa na Pays de Galles ibitsindo biri ku busa, ikaba yatsinzwe ubugira kabiri ica irasezera ihiganwa. Uwundi mugwi ivyawo bishobora kurangira uno munsi ni Denmark igihe yoramuka itsinzwe n'Ububirigi uza kuba buri kumwe n'umukinyi wabwo Kevin De Bruyne.
Arakoze Blaise nije imbere ningahari duciye dusozerera makuru twari twabateguriye tubakenkurukiye mwewe mwese mwadukurikiye Arisa Kimana na yabashikirije nkaba ndabifurije ibihe byiza nawe ubutaha.